mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri studio gatanu Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metro 19 na metro 22, mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Kaze mwese mu biganiro vyo kuri Nosa.
Kwirinda insaku n'ibihuha, kwima matwi, kwamirira kure no gushengeza abasesa kuyoze na bampe mukenda muke badahengeshanya, kwamba ikibara y'igihugu cacu no kujyanisha abonse rimwe.
Uyu ni President Petero Nkurunziza w'u Burundi mu ijambo yarayashikirije inyuma y'imyaka itatu irangiye arongoye igihugu cy'u Burundi. Ni mu makuru tubafitiye mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Reka duhere kuri iyo nkuru nyene. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yarayashikirije ijambo abarundi inyuma y'imyaka itatu irangiye arongoye igihugu, yongeye kurongora igihugu cy'u Burundi. Mugenzi wacu Fidel Nsabimana aratubwira bimwe mu byashikirijwe.
Muri iryo jambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yashikirije abarundi, yaramenyeshe ingingo 10 zikwiye kuranga demokarasi mu gihugu cy'u Burundi.
Ubwa mbere, ukwijukira tukongera tukagira gwacu umugambi w'igihugu umutekano tukawucungera aho tubaye no kumbibe z'igihugu. Ugira kabiri, kwirinda insaku n'ibihuha, kwima matwi, kwamirira kure no gushengeza abasesa kuyoze na bampe mukenda muke badahengeshanya, kwamba ikibara y'igihugu cacu no kujyanisha abonse rimwe. Gatatu, ugira gatatu, gusubiza iteka imico myiza yamye iranga barundi kuva kera narindi, kandi tukamirira kure icyo cyose cyo dusubiza mu ihumbi, haba mu mvugo, mu nyandiko canke mu ngiro. Twame tuzirikana wa mwibutsa ngo ingeso y'urugo niyuba kurundi na karengo ingende wundi ravuna, byongeye basoko bari amaze ngo utakaranga ukabutayi akabanga ugatorana akaranda. Ubwa kane, kumenyera kwitegurira amatora n'uburyo bwacu tutarinze kuzerinze amazi masabano ntamara imbyiro, kandi umugabo ahaga amazi ayivomeye.
Mwo kubijanye n'amatora, Perezida Petero Nkurunziza yamenyeshe ko amabwiriza agenga amatora agiye guhinyanyugwa hisunze ubwirizwa shingiro rishasha rigenga Burundi.
Amabwirizwa ajanye n'amatora agiye guhinyanyugwa hisunzwe ibwirizwa shingiro twaraye twitoreye. Nitwo kwibagira gusubira gushimira abo bose bamaze gutegera ko urubanza rwo gushiraho no gusubiriza inzego arugwabo biciye mu guterera amatora no kuyitaba. Turongeye kurarika abataritaba kamo twateye ngo bakwakwanye, maze amakungu abandanye kudutangarira no gutugira icitegererezo na kare ukuravye cyane akubwiriza kwikwiza.
Iryo jambo yashikirije inyuma y'imyaka itatu yongeye gutogwa ngo arongore igihugu cy'u Burundi, yarashikirije muri komine Bukirasazi intara Gitega hagati mu Burundi, ari naho habereye umwihere w'abageze leta y'u Burundi wamaze iminsi ibiri. Igitega, Fidel Antoine Nsabimana ku bw'Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
kwijwi rya Amerika rabandanya abayisilamu b'abarundi 60 ngo nibo bashoboye kuja imaka mu kibanza cyeranda cy'idini rya Islam kwifatanya n'abandi bayisilamu baje bava mu mihingo itandukanye y'isi kugira abahimbaze hamwe umunsi mukuru w'intama. Ibyo byashikirijwe na Kasim Jafar umuvugizi w'umuryango w'abayisilamu mu Burundi Komibu. Kuri uno munsi abayisilamu bo mu Burundi bifatikanyije n'abayisilamu ku isi mu guhimbaza iryo raidi nkuru. Evariste Nziko Banyanka atubwira ingene umunsi mukuru w'intama wagenze mu gisagara ca Bujumbura.
Aho ni ku kibuga cya Komibu kiri muri zone Nyakabiga mu gisagara cya Bujumbura, aho abayisilamu batari bake bagizwe n'abagabo, abakenyezi n'abakiri bato bahuriye mu gisabisho cyo guhimbaza umunsi mukuru w'intama Idel Hajj mu Carabu canke Iraidi nkuru mu Kirundi. Bamwe mu bayisilamu bitabye icyo gisabisho batanga isiguro y'uwo munsi bito w'intama n'ingene bawuhimbaje.
Tuke twagenga kwerekeye umunsi mukuru w'Iraidi nkuru ireke umunsi mukuru wa Ibrahamu umunsi ashaka kubaga umwana wiwe Imana ikimwereka inama nushura kubaga umwana wawe ushura kubaga inama niyo meze neza niyo ikirema kimeze neza kandi uno munsi umunsi uhimbahe wo kuraba abagenzi batishoboye abagwayi abameze gute bose utegeza kubafasha muri uno munsi mukuru nabyo kuraba ngo nguno mu mizima ngo mu Kristo
umunsi ushise gusa turafeta kugira natwe twibuke ingene intumwa Abrahamu yashatse kubaga umusore wiwe umwana we w'ikinege.
Uburyo bwo kukora.
Uburyo twaburonse urumva umuntu afise uburyo si kuvuga yuko bakoblisha Imana ni koblisha ariko umuntu ategerezwa kubaga kufisa amafaranga.
Mu muryango w'abayisilamu mu Burundi Komibu baratanga isiguro y'uwo munsi uvugira uwo muryango akavuga ko nahari w'abayisilamu n'abatari abayisilamu baraba. Kasim Jafar avugira Komibu.
Inyigisho dukuramwo icambere na mbere ni ico cyo gushikana isezerano no kugendera ijambo no kuvuga ntube injyajya. Ico wemeye ugikore ushobore gufasha abandi ni nkuko rusazo tunabivuga uyu numunsi wo gufashanya numunsi wo gusangira numunsi umunezero kandi igihambaye cyane ngaha kuvuga yuko ari umunsi w'abayisilamu gusa numunsi mukuru w'abantu bose dufate ngaha mu Burundi nta gucagura amadini nta gucagura imigambwe no kuvuga bose no gusabikanya nko mu nyigisho babishikirije yuko kwico gitungwa umuntu aba yashikaniye Imana asangira n'abandi hama agacamwo imici itatu.
Abayisilamu bo mu Burundi ngo baragiye mu kibanza cy'imaka kwifadikanya n'abandi baisilamu baje bava mu mihingi itandukanye ku isi guhimbariza hamwe uwo munsi mukuru w'intama. Kasim Jafar ashimingene ubu abagiye byaboroheye agereranije no mu myaka iheze.
None umwaka baragiye ahubwo tugiye ko no gushimira leta yacu yashoboje kuturonsa ibiro vya hija biri ku izina ry'u Burundi. Ukaho hambere abantu bagenda bisunze ku bindi bihugu bagaca mu Buganda bagaca muri Tanzania biyandikishayo ariko ubu aho tugeze haraciye imyaka ibiri abarundi bajimaka baja guhiji biciye kuri biro ya hija no kuvuga ibiro vya hija biri ngaha nyene mu Burundi bandikirwa hanyene amaviza abasanga hanyene buririra ahanyene mu Burundi umva ruko ari ikintu gihambaye mwuno mwaka rero baragiye hashoboye kugenda abarundi bashika 60
kuko bamwe mubayaze n'ijwi rya Amerika babivuze ngo ntibashoboye kubaga igitungwa c'amagurane ariko ko abaronse basangira n'abataronse mu gisagara cya Bujumbura hakaba habazwe inkamaje 2 kubaga bikaba bigiye kumara iminsi 4 nkuko bivugwa n'uvugira umuryango w'abayisilamu mu Burundi. Mu gisagara cya Bujumbura uwo munsi mukuru w'intama wahimbarijwe mu bibanza 5 ku kibuga cya Komibu mu Nyakabiga, ku kibuga ka Municipal cyo mu Ngagara, ku kibuga cya Zone Buterere, ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyo mu Kibenga no ku kibuga cy'Ibohero rikuru rya Mpimba Bujumbura. Evariste Nziko Banyanka, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri
kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika. Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Abayisilamu bo mu Rwanda nabo nyene bahimbaje umunsi mutagatifu w'intama wa Eid al-Adha. Uyu munsi abayisilamu bo mu Rwanda bahimbaje basangira n'abemera bafungiwe mu munyororo wa mageragere. Inkuru mugenzi wacu Asumta Kabuye.
Abayisilamu mu Rwanda bifatanije nabo ku isi kwizihiza umunsi mukuru w'igitambo. Uyu munsi abayisilamu bawizihiza bazirikana umunsi Aburahamu yaragiye gutamba umwana we Ismaili Imana ikamushumbusha intama. Ibirori byo ku rwego rw'igihugu byabereye muri stade ya Kigali Nyamirambo kuri ya 21 z'ukwezi kwa 8. Mufti w'u Rwanda yita Imana Salimu niwe wayoboye isengesho ryitabiriwe n'abayisilamu baturutse mu bice bitandukanye mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo. Ubutumwa bwe Mufti w'u Rwanda yashishikarije abayisilamu kongera imbaraga mu kurwanya ibiyobyabwenge byugarije urubyiruko no gutungira agatoki ubuyobozi babicuruza n'ababinywa. Mufti yavuze ko igitambo ari inkingi ya gatatu mu zigize ukwemera kwa Isilamu, ndetse kuri uyu munsi abayisilamu babishoboye babaga amatungo nk'intama, ihene n'inka nk'igitambo bakagaburira batishoboye mu gusigasira ubumwe bafitanye. Mufti yita Imana yasabye abayisilamu gusangira n'abatishoboye bazirikana uyu munsi. Ibi abayisilamu mu Rwanda babishyize mu bikorwa basangira na bagenzi babo bafungiye muri gereza ya Mageragere barimo abayisilamu n'abataribo. Sheikh Barushimana Suleiman umujyanama wa Mufti w'u Rwanda yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko iki gikorwa giteguye.
Buri abafatanyabikorwa bacu b'abayisilamu bagiye bavuga bati twiteguye gutanga ibitambo mu buryo bw'ingano ingana itya, hakaba batanga inka imwe, icumi, makumyabiri, mirongo itanu, ijana. Dukora ku buryo rero dusaranganya mu gihugu hose muri buri karere turi twese tukadusaranganya, kandi tukabwira ngo bibande kuko kuri ba bantu b'abayisilamu bafite ubushobozi buke batabashije bo kwibagira ngo babibonere itungo babaga. Tukareba icyiciro cy'abayisilamu bakeneye, tukareba icyiciro cy'abayisilamu bari mu bafunzwe aba twita abagororwa kuko aribo batanafite n'amahirwe yo kubasha kuzibonera, tukareba icyiciro cy'abari kwa muganga barwaye.
Sheikh Barushimana Suleiman umujyanama wa Mufti w'u Rwanda avuga ko bateganya kujya muri gereza ya Mageragere bagasangira n'abagororwa bose bahafungiye batavanguye abayisilamu n'abatari bo.
Mageragere mu buryo bwihariye twari twatekereje ko tubashyira inka 30 binakunze twa twazongera kuko dufite abafatanyabikorwa batandukanye, kuko hari abafungiye abantu benshi kandi dushaka ko basangira bose hatabaye mu kuvangura abayisilamu n'abatari bo. Mu gihe hari nk'abantu nk'ibihumbi birenga bitanu icyo gihe birumvikana ko za nka iyo ziri nka 30 ziba zikiri nke, ariko iyo tuzibaye bazisangira uko zingana biramutse biba bizakoneka n'izirenga n'izisaga nabyo turabikora.
Ubu ni ukuvuga ngo gereza ya Mageragere abagororwa bose iri joro barara bari akanyama,
niko turimo tubyifuza.
Kuri uyu munsi abayisilamu bizihizaho umunsi w'igitambo, abacuruzi cyane cyane abacuruza inyama bavuga ko baba babonye abakiriya benshi. Ku ibagiro rya Nyabugogo riri mu mujyi wa Kigali mu gihe cya saa saba abacuruzi benshi bari bamaze kurangiza ibicuruzwa byabo bamwe bitahiye.
Kuri uyu munsi tuba dufite abakiriya benshi benshi cyane, mbese namwe mwaba mwageze mu wenda gukabibona mukabikomeze.
Nk'iki gihe amafaranga yawe rwose waba wayabonye?
Mba nayacyuye mu kanya ndaba nazi.
Umunsi wa Idi ni ukubera iki? Ku munsi wa Idi usanga abantu benshi baguze inyama n'abataziryaga baziguze, ni ukubera iki?
Umunsi wa Idi nyine ngaba ari umunsi wabo wo gutamba ibitambo, niyo mpamvu usanga abantu benshi nyine baba baje kugira ngo nabo basiramu ngo bagire impuhwe bakaza bakabaha gutyo.
Umuntu wese muri Kigali arari inyama?
Kuko nawe utari buzirye bose barazirya.
Umunsi mukuru w'igitambo umuryango w'abayisilamu mu Rwanda watanze ibitambo by'inka 1,000, ihene 200 bifite agaciro ka miliyoni 200 mafaranga y'u Rwanda. Ibi bitambo byatanzwe n'abayisilamu bo mu Rwanda bafite ubushobozi n'abandi bo hanze cyane cyane bo mu gihugu cya Turukiya. Asumta Kabuye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
mvuye muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kofi Annan yahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yitavye Imana ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije afise imyaka 80. Niriheragi yoba yarasize muri rusange na kahe karusho yoba yaragiriye makungu na cyane cyane akarere ka Afrika. Mukanya mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Zeno Nicayenzi umuhinga mpuza Impanuzwa Jambo ku bibazo bijanye n'ubutunzi politiki n'iterambere ari mu gisagara cya Toronto muri Canada. Na Gamariere ndaruzaniye yigeze kuba ambasaderi w'igihugu cy'u Burundi mu ishyirahamwe ONU hakaba yahoze ku gihe cya Kofi Annan ari mu gisagara cya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dutega amatwi ubwa mbere umushinga ntahe Gamariere ndaruzaniye uko kungene yakiriye urupfu rwa Kofi Annan.
Murakoze bisana kuntera iteka kumbaza Kofi Annan. Umuntu asize umugani mwiza mu migendere y'ibihugu mu isi kandi yaranabishimiwe akiri umukuru w'ibiro bikuru bya ONU, umukuru hagashimwe kitiriwe Nobel afatanije n'ishami rya ONU yarongoye yaronse Prix Nobel rero kubera yakoze inyuma y'uko ingwano zatumye ico bita Gerfuad gihera aho uruhome rwa Berlin rwasambutse hanyuma ibihugu byari mu ikoraniro ry'ama Repubulika Sovietike yari yasambutse yarakoze ibintu bitari bike naho byari bigoye mu kurondera amahoro muri icyo kiringo. Ni umuntu rero uko twumva ku isi nanjye ndabishyigikiye asize umugani mwiza mu migendere y'ibihugu mu isi.
Nawe mushinga nteze none cyanzi mwakiriye gute urupfu rwiwe?
Rwiwe twarwakiriye urabona umuntu yashengeye yahora afise icyahanura ku isi cyangwa icyo yakoze abantu baribaza bati uyu muntu ashengeye yarameza ati utamuza akabaza waramuza ati yarameze gutya agashinga intahe. None rero uyu muntu w'umunyafrika yarongoye ishyirahamwe yabanje ishyirahamwe ryose yabanje kurongora inteko za ONU zishinzwe umutekano ku isi. Ndakeka ko ari aho twohera hanyuma tukajabuka tugashika mu gihe yari arongoye yari umunyamabanga mukuru wa ONU. Ngira ngo Annan twomuraba muri ibyo biringo bibiri.
Yego
yego cyane.
Yego reka nivyo duhere kuri ico gihe yarajejwe ibikorwa byo gucungera umutekano nico gihe habaye ihonyabwoko mu Rwanda hakaba nubwicanyi bukabije bwabaye mu gisagara ca Srebrenica mu karere ka Balkan aho aba Islam baba Bosniak bishwe ibihumbi 8 bishwe n'inteko z'abaserbe bo muri Bosnia. Samantha Power yigeze guserukira America mu ishyirahamwe ONU yavuze ko ubwo bwicanyi bwabaye muri ibyo bice bibiri izina rya Kofi Annan rizokwibukwa mu mateka bifitanye isano n'ubwo bwicanyi bukabije. Umushinge ntahe Gamariye mu bivuga kwi
ati imyaka irenga 25 murumva uko no bivuga ngiye abantu barayuze cyane rwose haba mu bihugu byahora byitwa Yugoslavia kera ibyo mu itabye bya Srebrenica na Serbia na Kosovo haba ihonyabwo kujyabaye mu Rwanda zavuye kuko isi yasani takifise umurongo umwe w'ubutegekwa kuko ibihugu byiganje mu isi kime cyari cyahungabanye icyitwa URSS hasigaye rero kwirondera. Nibaza yuko muri icyo kiringo ingwano zabaye abantu bamwe bagomba kwikukira cyane cyane mu bihugu bya Buraya byo mu buseruko byatumye haba ibintu bigoye cyane. Uwo muntu rero yatwara kumuhora umutekano ku isi yari mu kazi gahambaye ariko yari muri ako kazi atanga raporo ku bakuru biwe niho rero ntategera neza niho yasabiye ikigongwe onu kuko muri peacekeeping yakora siwe yafatiye ingo ya raporo mukuru wa onu yari gucuruza yari na conseil de securite igihe rero raporo zaje n'ingene zasubizwe nk'ibyigwanda turi hafi raporo yo kwa daleri yagiye n'ingene yagenze barayivuze cyane ngira n'umunsi muri iyi yane zo kubitomora ngo bihere nagira mvuge rero icyo nibaza kuri kopi ya nani gihambaye kandi kimuha imvugo zikomeye ahabereye secretaire general de l'onu kopi ya nani yavuye wenyine agenda imbere y'abanyarwanda agenda asabira ikigombe onu aremeza yuko onu itakoze ibikwiye kugira ihagarike izo zivunabwoko mu rwanda yongera asaba ku isi yose yokwemera ko yagize echec mu gutabara abanyarwanda muri ico kiringo guhera aho rero izo ngugu ziwe ntuja gusaba ikigongwe igihugu c'i rwanda nibaza ko byamuhaye iteka rikomeye gusumba nihaba harabaye ikosha akaza akaryemera imbere y'abanyarwanda kugira ati ubu twaravyemeye dusigaye gufasha ingene tukuva muri ako kaga niho hari ingugu za Kofi Annan rero uca bugufi ari umukuru wa onu akemeza onu yuko butari ikigongwe bikemerwa niho jeye mbona habaye ingugu zo gushinga ntaye kandi ko mubaha hose n'abandi ku isi abategetsi bagira amakosa ni benshi no mu bihugu byacu bakora amakosa ni benshi bagaca bugufi bagasaba ikigongwe ibihugu byabo kuko batabigiriye neza ntihafite ingumbo rero za politiki zihambaye hemera ko cyakozwe waratumye ugasaba ikigongwe hanyuma ugakosora niho nuhagarara jewe ubanza kubyabaye dosiye ntazo mvize ngaha nazikurikiye mugabo byo kutaba umwanya muremure ariko ingumbo mbona kuri Kofi Annan uko kwemera icyabaye kwemera gusaba ikigongwe kwemera kubandanya gukorana n'abasigaye kugira ngo bubake ikomere nibaza yuko ari ikintu gihambaye ari ingugu za Kofi Annan ndumva henshi ndumva mu bihugu shimikira ko cyane nayahandi vya raporo za Serenica canke z'i Rwanda birantse mu bitabo byinshi twobisigura cyane tuzaba duteba iyo nagira ngarukize ngaho.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC turiko tuvuga ku rupfu n'iragi rya Kofi Annan. Biravugwa ko kubera ibyashitse mu Rwanda mu nyuma yaho muri ico gihe nyene rajejwe amabanga y'ibikorwa by'inteko zijejwe gucungera umutekano za ONU yarekuriye ibitero by'ishyirahamwe OTAN ishyirahamwe ryo kwivuna abansi igihugu byo mu buraruko bwiwe hari OTAN muri Bosnia mu mwaka w'1995 mwibaza umushingantahize none cyahinze ko yoba yakuye icigwa kuri ibyo byabaye mu Rwanda muri icyo gihe muri Bosnia.
Biragoye kuko ivyo bihugu ego niko byombi Bosnia n'u Rwanda aho bihuriye nuko ari aba Bosnia bonyene abo babanyi barwanye bagiye kubanguranya muri Bosnia. Intambara ntiyavuye hanze, yavuye mu gihugu kimwe kwa bene gihugu kimwe no mu Rwanda byabaye gutyo, ariko mu by'ukuri ntabwo ari intambara kuko intambara ihuza imirwi ibiri yambariye intambara ifise ibirwanisho inteko zibiri zihanganye. Ariko ari mu Rwanda araho muri Bosnia hari abica n'abicwa, abicwa ntibaba bitwaje ibirwanisho baba ari imbokoboko. Aho niho bihuriye ivyo muri Bosnia n'ivyo mu Rwanda. Ariko ahandi bihuriye ubwa gatatu nuko vyahiga ubwoko hombi vyaronda ubwoko kanaka tubuhonye. Aho rero ivyo bintu bitatu nivyo bihuza u Rwanda vyabaye mu Rwanda vyabaye muri Bosnia. Ariko igituma vyabaye aho hantu habiri gushikaho ubwoko bushaka guhonya ubundi, ivyo bintu biri n'imizi ya kure aho niho bidahuriye gusa ivyabaye muri Bosnia n'ivyahuriye mu Rwanda. Kiramahoro.
Murakoze. Tuza ku mirongo ya telefone dufise Gabin, uratwumva?
Ndabumva. Murakoze Radio Ijwi rya Amerika kumpa umwanya ngo ntange igitekerezo. Nitwa Gabin Wandinze, ndi mu Rwanda mu karere ka Musanze. Mfite ibibazo nka bibiri nashaka kubaza ku wahoze ari umunyamabanga mukuru wa ni sana Kofi Annan watabarutse muri weekend ishize. Icyambere kiragera kiti ese nuruhe ruhare rufatika aba yaragize mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda cyane ko we yayoboye Loni nyuma gato ya genocide. Icyo murakinsubizaho cyane ko nigeze kumva ku minsi ishize bimwe mu bitangazamakuru byo mu gihugu mbere byamuvuzeho kritike zimunenga gusa njye mburi zishima kandi wenda sinzi niba zazihaye kuba muratubwira. Icya kabiri nabazaga nese buriya ubundi bwo yaba asize iriherage muri rusange ku makimbirane agenda agaragara n'uburyo bwo kuyakemura. Murakoze Ijwi rya Amerika.
Murakoze umushinga ntayega Mariel ngo mwishyura
ego cyane. Murakoze mashya ntayega be ibyo yashikirije na general byumvise byarabaye kuko nibyo mwatangura gutangurira ko ariko ubwa mbere najya nibutse ingene ingingo zifatwa muri ONU. Umuntu ashinzwe amahoro n'umutekano araba zijya ngabo zirabaho n'umutekano abari munsi y'umukuru wa ONU niwe aranka raporo yiwe secretary general. Abo bose bakaba bafite icyo bishura ku nama nkuru y'umutekano y'isi Conseil de Sécurité ifata ingingo nk'izo. Ingingo rero yo kubika abasirikare bo muri OSA muri Bosnia n'ibyo Kofi Annan yari ashinzwe urwo ruhara rwa peacekeeping zafatwa na Conseil de Sécurité zifatwa n'umuntu umwe zigakuye raporo yabahaye mugabo. Nuko no mu Rwanda ni uko nacyo gituma aho yaza gusaba imbabazi yadusabye ku izina rya ONU itashoboye gukora ibikwiye. ONU rero yose Conseil de Sécurité Secrétaire Général ingingo bafashe nizo za ONU ariko ibiro bishinzwe umutekano muri ONU nibyo biba byakunze inkuru byatanze raporo y'ingene ibintu bigenze. Aha rero nibaza yuko nagira nsubiremo nukuri twese twibaza yuko ninde yari guhagarika icyo kiza kibi cyateye u Rwanda n'ahandi naho hasi munsi y'u Burundi byari byabaye cyane gatatu. Nibaza yuko igihambaye ningene mu nyuma uwo mukuru wa ONU yabyifashemo nk'umushingantahe ku bwanje. Ibyakurikiye rero muri ONU ankete zose zakurikiye zibyagenze kuri jenoside yo mu Rwanda gushika n'aho ubu igera yuko haba umunsi wo kwibuka ibonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda nuko ONU yabikurikiye ku maraporo itangwa n'abo bantu mu myaka 8-10 Kofi Annan. Nuko yo ONU yabandanije gukurikiza abaye mu Rwanda yarakoze neza ku bwanje gushikaho yemeza ko ibonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda ryabaye kandi ko isi yokora ntibisubire ntibikabi encore. Ibibaza ONU yakoze kandi ari secrétaire général ari umukuru wa ONU nibaza ko yafashije.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Turabashimiye ko namwe duteze amatwi. Tubibutse ko site yacu internet ari @3@ radio yacu voa@.com kuri Facebook no kuri Twitter adresi yacu ni voa radio yacu. Murashaka kuronkaho amakuru n'ibiganiro. Mwakoze cyane mwari kumwe na Oriane Tangishaka.